za radio yanyu ijwi rya Amerika.
Ini radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteza amatwi mu kumwe na Fidel niyo ngabo kimwe n'abandi bamenyesha makuru bagenzi banje baya makuru twabateguriye kandi tubashikiza turi mu ngo zacu hirya no hino ku nkengera z'igisagara cya Washington DC mu ntumbero yo kwirinda umugera wa corona. Mu Rwanda leta yategetse ko ingendo hagati y'intara n'igisagara cya Kigali mu modoka rusangi zihagarikwa mu ntumbero yo kwirinda ikwiragizwa rya virusi ya corona. Kuri bamwe ikibazo gikomeye cyane
yombo cyo nago cyabura kuko nyine magenzi benshi twageraga nabi Kigali urumva ari Kigali nago azongera gutega abajyatega abinyamahanga ubona akazi urebye.
Uwo ni umwe mu barondera amaramuko mu gisagara cya Kigali bagataha mu ntara. Abarundi barenga 500 bahungutse bavuye mu Rwanda batahutse kuri uyu wa kane ciye ku mupaka wa Nemba. Abaganga ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi bahagaritse imyerekano. Ikiringo fata kibanza ya Mali itegerezwa kwihuta igikorwa cya gisirikare cy'u Bufaransa kizobandanya. Ido ni ido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaganga ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi bahagaritse imyerekano. Ibindi kuri iyi nkuru murabishikirizwa na Eugene Mukankusi.
Abaganga ba leta mu mujyi wa Nairobi basubiye ku mirimo uyu munsi kuwa kane nyuma y'iminsi 6 bayihagaritse bamagana itinda ry'imishahara no kutagira ibikoresho bibarinda mu gihe barimo kwita ku barwayi ba COVID-19 nk'uko umuyobozi mu rugaga rw'amasendika yabo yabivuze. Turanira Kawugiria ku rubuga rwa WhatsApp yavuze ko abaganga basubiye ku mirimo nyuma yo gusinyana amasezerano n'abayobozi ba komine ejo kwa gatatu. Muri ayo masezerano guverinoma yijeje guhemba abaganga imishahara yabo ku munsi wa gatanu wa buri kwezi. Bidashobotse abaganga bafite uburenganzira bwo guhagarika akazi batabanje kumenyesha abakoresha. Amasezerano ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byabonye anaha abaganga amazu abiri yo kwishyira mu kato igihe bakwandura COVID-19. Ubuyobozi bwa komini bwemereye kandi abaganga ibikoresho byujuje ubuziranenge ku rwego rwo hejuru byo kubarinda kwandura. Abaganga 320 bari basohotse mu kazi mu cyumweru gishize bavuga ko ibikoresho bafite byo kubarinda nta kamaro kandi ko nta hantu hahagije ho gushyira abantu mu kato kandi ko ubwishingizi mu kwivuza bufite inenge. Iyo myigaragambyo yagize ingaruka gusa ku bitaro bya leta muri komine se ku bitaro bya guverinoma y'igihugu cyose cyangwa ku by'abigenga.
Urakoze Eugene. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Igice cya mbere cy'abarundi bahungutse bavuye mu Rwanda batahutse kuri wa kane bose hamwe barenga gato 500 bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda baciye ku mupaka wa Gasenyi Nemba ruhande urubibe n'intara ya Kirundo mu Burundi. Mugenzi wacu Tie Claver niyo nkuru yari ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda amaze kuvugana na mugenzi wacu Edi Gwema.
Ego cyane urakoze neza na neza duhagaze mupaka ugabura u Burundi n'u Rwanda. Impunzi z'abarundi iza mbere ziriko zirajabuka ubushikiranganji bw'u Rwanda bujejwe impunzi bushikirije ubushikiranganji bwo mu Burundi ajeje umutekano w'intara hagati mu gihugu impunzi zigera ku 493 muri kino gihe nibo bariko barajabuka. Umushikiranganji w'u Burundi Gervais Ndirakamuca akaba ahejeje guhereza idarapo impunzi za mbere zamaze kujabuka hamwe nuko nabivuze akaba ari 493 ariko bakaba basubiye ko n'abandi bakiri inyuma bazobandanya bahunguka ku kwezi ku kwezi.
Mbere yuko bambuka umupaka ese haba habanje kubaho ibiganiro hagati y'impande eshatu dore ko arizo zirimo kugerageza gutuma iki gikorwa cyo gutahana izo mpunzi kiba aha ndavuga leta y'u Rwanda HCR ndetse n'intumwa z'u Burundi.
Imbere yuko zino mpunzi zegera ku mupaka abasirikare ba leta y'u Rwanda n'abasirikare ba leta y'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe HCR gifatwa cyo mu Rwanda n'icyo mu Burundi babanje kugenda ahantu hamwe baraganira baravugana ingene baza guhana izo mpunzi bumvikana ingene zijya kugenda. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kirere bwahawe ibipimo zazino mwombe so sezaki mneziki kambi ya mahama ligera gaza yuku asa kibetumbula wa kukido chenda wafuse imande zisatureza wa nje kugani ila maze izo mwombe zona kurenga na dobu walikuwa larenga na wajizwe ahaningi na wagore na wana kuchindenga mneziki chenda ijana kandi wa mwemuri wa kwa gani wa kukiko wa johi wa kumanda wa sasa nabose abatuka mu ntara zo mu buraru kuguru cyancane mu ntara ya Kirundo.
Ahanyuma se ubarebye kumaso bameze bate
nkubu cyuko turavugana edi imbere yanje hari umufaso ni ahetse umwana atari n'undi mugenzi we akaba ashimye ko takoshi kinini imbere yiwe ariko araba hakurya mu Burundi urabona ko akanyone ku maso ari kenshi ndamubajije ikituma ajyohewe nababwira yagiye gukora kubera nshyire kubona ikigo cyanjye cy'u Burundi hayeze imyaka itanu ndacumva ku matwi ntakibona atumye n'ubudaryoheye kubona nshyire kibona hanyuma abandi nabo abagabo urabona ko baryohewe ariko hari n'abandi bafite yuko bafite ubwoba ati turumva ko hakiri ibintu bimeze nabi ati yuko turagiye turabe yuko afite ibyo bamaze duhe amakuru bagenzi bacu basigaye mu kambi ya Mahama tuzaba turi ko tubimeze ariko kuri kuraba nk'abo twavuganye abafite ubwoba ni bake abandi urabona ko bambuye imvura kandi baryohewe bafite utwo baje baragaburira abana babo abafite udusahani uducupa turimo amazi biboneka yuko banarushe kuko bageze urugendo rw'amasaha agera ku munani kumeze mu kambi ya Mahama isaha zigeza gatondo.
Izo mpunzi nizivaho ngaho ku mupaka wa Nemba barazijyana hehe? Hanyuma numvise ko hari n'ubutumwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi ashobora kuba yacishije ku rubuga rwa Twitter wabubonye?
Yego cyane umushikiranganji azize intore gatse mu gihugu cyo rubendera ko guca ubunye n'ubunye amaze kuzakira abavuye ati karibu mu gihugu cyanyu cy'amavukiro karibu muri leta ikire tangozi avuze ko baca bashikira mu kambi y'agateganyo fata kibanza yahitwa Kisongore ni mu ntara ya Kirundo abandi baca bajanwa mu Jinja kugira ngo babe baraharindiriye ku kingo cy'amasaha 48 maze bazoshobore gusubizwa ku makomine bose baje bavamo. Anasubiyemo mbere ubutumwa bwanditswe n'umukuru w'igihugu nk'uko wari ubivuze avuze ko leta mbwire yirongowe na perezida Evariste Ndayishimiye yifurije ikaze ko boza bakisanga sana kimwe bazoba ndetse anavuze ko umutekano wabo uzoguma wubahirizwa saa kimwe na kimwe bazoba.
Pierre Claver niyo nkuru umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi. Ndagushimiye cyane, komeza ukurikirane iyo nkuru uratugezaho mu makuru yacu ataha.
Murakoze namwe.
Tubandanye kuri iyi nkuru y'impunzi z'abarundi zatahutse. Uwanyuma yashoboye kujabuka umupaka hari isaha 12:05 mu kanya karangiye. Ababo bari baje kubakira hakurya y'umupaka muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo ntibashoboye kubonana. Nivyo mugenzi wacu Diane Nininazwe atubwira.
Bamaze guhabwa idarapo ry'igihugu n'umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi, abahungutse baciye bacishwa mu bibanza byo gupimigwamo umugero wa COVID-19 babanje gukarabishwa. Inyuma yaho buri jumo dokari zari zabarindiriye kugira ngo babandanye mu kigo cy'abateguriwe kiri Isongore muri komini ya Kiremba y'intara ya Ngozi. Aho Isongore babwiwe ko bazohamara iminsi itatu bari kubakurikiranwa n'abahinga mu gukingikiza cya virusi ya corona bongera baronswa inyigisho zo gukunda igihugu nk'uko umushikiranganji Gervain Ndirakobuca yabakiriye yabibabwiye. Kuba baciye babandanya ntivyakiriwe kumwe n'abanyakirundo batari bake bari baje kubategera. Mu bo bitaguye neza hari abari baje kuraba ko hari ababo bubona mu bahungutse bataha uko bazindutse. Bari biteze kandi ko baronka amakuru y'abaje bakaronka n'amakuru ku bagiye kuza ibitavuye bikogwa. Mu gihe u Burundi bwatangaje ko ibikenewe byose byari byategekanijwe kugira ngo bikingirikiza cya COVID-19 kasorobo kahabaye ni uko abari ku rubuga batashoboye guhana intambwe y'imetero haba ku bari baje gutegera ababo n'abandi bari baje kurorera. Hagati aho bamwe mu bahungutse babwiye Ijwi ry'Amerika uko biyumva.
Ndanezerewe cyane rwose. Yego. Umutekano ndawizeye nk'uko n'abandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza. Nuko numvise ko iwacu amahoro ahari.
Ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza. Haba ntaho kanya abana banze batazingamye ngo bagwingire. nk'abankomere bakabamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
niyumvamo neza umutima haranezerewe kabisa kubera ko ngiye mu gihugu cy'amavukiro kandi nkongera nkashimira na Leta y'u Rwanda yatwakiriye kora yatwakiriye neza reba no kuduherekeza baduherekeje neza mu mutekano nifuza ko twoshyifi wacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye njye nari nahunze mva muri Kirundo komine Ntega muri 2016 nahisemo gutahuka kubera ko tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi mbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga twituze ubu nta muntu ahohotera uyundi nizo mpamvu niyumviriye gutaha ati ko amahoro abonetse reka ntaha
isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse nje ndumva afite amahoro mu mutima kweri niho abana umurundi ariko bimeze n'umutuzo
tutahutse kubera ahabonetse amahoro
tukiri kuri iyi nkuru y'impunzi z'abarundi zatahutse zivuye mu kambi ya Mahama mu Rwanda umushikiranganji ajejwe intwaro iyo hagati General Ndirakobuca Gervais yarishikiye mu kibanza aho zakiriwe mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije aravuga uko ico gikogwa cyo kwakira izo mpunzi cyagenze
igikorwa cyagenze neza cyane twakiriye impunzi z'abene wacu b'abarundi bavuye mu kambi ya Mahama bangana amajana 493 abakiye mu kanyamuneza ntangere hari abasanga bari babategereye hari abamenyesha amakuru hari abajejwe amashengero hari abajejwe ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu bose niho bari bari cyane cyane bakorera mu ntara za Kirundo reka n'abakorera mu bushyirahamwe n'intara hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange
izo mpunzi zitangwe gutahuka zimaze nk'imyaka irenga itanu mu Rwanda aho mu kambi ya Mahama mbega itahuka rya muri Leta y'u Burundi muri ha iyihe nsiguro
itahuka ry'izo mpunzi muri Leta mbyeyi Leta Ngozi tubiha insiguro yuko ikintu cyose n'umwanya wacu tubona yuko babonye yuko hageze yuko ibyo babahenda baguma babereka ko babonye ko atari byo ikinyoma kimara umunsi ikimara umwaka arabonye ko ibyago mwabwira byose byari binyoma babohera amaboko imugongo ariko baracuruza muri 2002 itahuka ryabo rero ritwereka yuko babonye yuko ibyo babwira byose atari byo ahubwo bafashe ingendo yo kuza kwifatikana na bene wabo abarundi kugira twubake igihugu cyacu cy'u Burundi mu rugamba rwo kurwanya ubukene
impunzi z'abarundi amajana 5 zitahutse ni igitigiri gitoye ugereranije n'igitigiri cy'impunzi zirenga 1600 ziri muri iyo kambi muri Leta y'u Burundi murasa kizero ko n'izindi impunzi zizotahuka mu minsi ya vuba
turafite icyizere gikomeye cyane ni nabyo twasabye ubuturutse ya Leta y'u Rwanda yaje aziherekeje twasabye yuko boshobora gufasha abarundi bose bene wacu bari mu ikambi ya Mahama kugira batahuke mu gihugu cyabo cy'amavukiro igihugu cy'amatanu ubuki kugira twese dufashanye kubaka igihugu cyacu cyatwigaruka
mwihweje izo mpunzi z'abarundi zatahutse amajambo zoba zamaze kwashikiriza mushobora kutubwira ukuntu mwazibonye umunezero wari wose
bari bafise akanyamuneza ntangiye ko gutahuka mu gihugu cyabo cyabibarutse n'ikimenyamenya abamenyesha amakuru bagenzi banyu ababwiye byinshi batubwiye n'abandi barundi batakiri mu nkambi kuko barenga 500 bahunze inkambi nabo bariko bifuza ko uno munsi tuza kubona bageze ku mupaka kugira nabo bace bambukana n'abandi dusaba rero Leta y'u Rwanda ko nabo nyine yoborohereza mu makombe agiye gusubira kuza abo bose batakiri mu nkambi bahunze inkambi kugira nabo baborohereze baze nabo igihugu cyabo cy'umukuru
ikintu kigiye gukurikira muri kigeni ni ikihe
ikintu kigiye gukurikira tubatwaye mu ikambi yo tuzobapimiramo umugera coronavirus amadereje kubapima yisongore deje kubapima coronavirus tuzaca tubatwara mu ngo zabo aho bazoshikira muri yankadrema yabene babo bene barundi bashikire muri yankadrema yabajeje intwaro ku mitumba mu makomine reka no mu mazone hanyuma tubafashe gusubira mu buzima bwo ku mutumba kubafasha ibinabiriha byaherezwa bya misi yose
mu kanya gatoya cyane rwose kandi mu gusoza era hari izindi mpunzi z'abarundi ziri muri Congo aho ni mu ikambi ya Rusenda ziriko zirateka kamu zisaba ko zihagorewe zisaba ko Leta y'u Burundi ikorana na Leta ya Congo kugira ngo muzitahukane ikintu mwobwira izo mpunzi zo mu ikambi ya Rusenda ni iki
abari mu ikambi ya Rusenda nabo nyene ziko turavugana n'ishyirahamwe rijejwe iby'impunzi HCR wavuganye yuko nabo nyene vuba na vuba giye kwicarana HCR hamwe na Leta ya Congo kugira nabo tubategurire ko bashobora
ujuku chao cha mabuki.
General Ndiakubucha Gervais, umushikiranganji w'Urundi, ajejwe intwaro hagati, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Mu Rwanda ukwiyongera kwa COVID-19 ukwagaragaye muri ibi bihe kwatumye inama y'abashikiranganji ifata ingingo zikomeye zirimo ko abantu bose bategerezwa kuba bashitse mu ngo zabo isaha imwe yo kumugoroba. Asumta Kaboyi adufitiye ibindi kuri inkuru.
Inama y'abaminisitiri yateranye ku mugoroba wo kuri wa gatatu imyanzuro isohoka mu rukerera rwo kuri wa kane yafatiwemo ibyemezo bisaba abantu bose kuba bageze mu ngo zabo isaha moya za nijoro bivuye kuri saa tatu za nijoro. Ni imyanzuro isa nk'itatunguranye kuko kuri wa gatatu wasangaga abantu aho baganirira batewe impungenge n'imibare y'abandura COVID-19 imaze iminsi yiyongera, ndetse hari n'abari batashywe n'ubwoba bw'uko inama ya guverinoma yakongera gufata umwanzuro wo gusubiza abantu mu ngo zabo. Gusa nubwo hatabayeho guma mu rugo yeruye, imyanzuro yatangajwe n'inama y'abaminisitiri yagize ingaruka zigaragara harimo kwigendwa hagati y'intara n'umujyi wa Kigali mu modoka rusange zihagaritswe. Ibintu byongeye guhangayikisha abatari bake cyane cyane bashakiraga amaramuko mu mujyi wa Kigali bagataha mu ntara.
Abo twakatiye bose mu gatondo bagarutse twasubiza amafaranga yabo.
Kuza nta bantu batarabimenya b'abaturage barimo kuza kubaka.
Ari kuza tukabasobanurira ko zirukatira inyamata igihombo cyo ntago cyabura kuko nyine abagenzi benshi twagiraga n'abi Kigali urumva ari Kigali ntabwo azongera gutega abajyatega atari inyamata. Bunaka je kurebye abagenzi hari kuzanye n'umwe batabizi tukabasobanurira bakigendera.
Ubu se nkufite impamvu ikomeye cyane
hari impamvu ikomeye ari gutega nagira Nyamata moto zongo zirimo kwambuka agatega moto batanga 1600
moto kuvano imujyana Kigali
rwanda moto ziri kubaca birindwi.
Ingendo zo kujya cyangwa kuva mu karere ka Rusizi zahagaritswe uretse amakamyo atwara ibicuruzwa gusa. Inama y'abaminisitiri kandi yahaye ububasha inzego z'ibanze zo kugenzura abatubahiriza amabwiriza yashyizweho yo kwirinda COVID-19 byaba ngombwa bagahana abatayubahiriza bafunga ubucuruzi bwabo. Bamwe mu bacuruzi bavuga ko aya mabwiriza batayasobanukiwe neza ku buryo hari abayafashe nk'aho bategetswe gusubira mu rugo. Uyu asanzwe afite ubucuruzi bwo kugaburira abantu no kubacumbikira mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora yahisemo gufunga.
Ntabwo turimo gukora. Twumvishije bavuga ko abantu basubiye muri ya gahunda yo guma mu rugo. Ubwo ngubwo n'amahoteli n'amagest house muri rusange barago byemerewe kongera gukora. Turavuga tuti rero ubwo natwe reka dufunge kwituriza. Tuzi ko twasubiye muri guma mu rugo nyine nko muri ya mezi yo mu kwa gatatu n'ukwa kane. Urumva iyo business yari yose ifunze ntago igihombo cyabura. Ahantu hariho hose ho ntago rwose igihombo cyabura.
Ubu se ntacyo cyangiritse niba mwagize gutya mukaba mufite business mukayifunga mu munota umwe ntacyangiritse.
Urumva nk'ibiba bigomba gutekwa bikagenda biba bitagitetswe ari ibipfa byo bigomba kuba biri bupfe ariko ubwo nyine nicyo cyagihombo nyine giterwa n'ibi bihe turimo.
Iyi nama yari yobowe na Perezida Paul Kagame yanzuye kandi kutubari twaba utwo mu maresitora no mu mahoteli tuzakomeza gufunga. Izi ngamba zikajijwe mu gihe imibare y'abahitanwa ndetse n'abandura COVID-19 ikomeje kwiyongera mu Rwanda. Kuva umurwayi wa mbere wa COVID-19 agaragaye mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka hamaze kuboneka abanduye indwara 3625 mu bipimo 383,481. Abagera ku 810 barayikize mu gihe abagera ku 808 bakitabwaho n'abaganga nabo 15 yarabahitanye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Indwi zibiri z'ikoraniro rikuru ryo kwemeza abakandida mu migambwe ibiri ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zitera zisozerwa kuri uyu wa kane aho Perezida Donald Trump aza kuvuga ijambo yemera guseruka uyu mugambwe wiwe mu ikoraniro rikuru ry'umugambwe w'abarepublikani. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ken Bredmeier mwumva mu Ijwi rya Temistocle Mutijima.
Biteganijwe ko Perezida Trump avugira ijambo rye mu gice cy'epfo cy'ubusitani bwa Presidency ya Amerika. Iryo rirakurikirwa no kurasira ishashi by'umuriro bikorerwa mu busitani ndangamurage National Mall hafi y'aho Radio Ijwi rya Amerika ikorera. Kuba ari kuri gahunda y'abafata ijambo kuri uyu wa kane harimo Senateri Mitch McConnell, umukuru wa Sena unahagarariye ishyaka ry'abarepublikani muri Sena ya Amerika. Harimo kandi Senateri Tom Cotton, Depite Kevin McCarthy uhagarariye ishyaka ry'abarepublikani mu nteko umutwe w'abadepite, ndetse n'umwe mu bakobwa ba Perezida Trump, Ivanka Trump. mu gihe imidugararo ishingiye ku moko ikomeza kwiyongera muri Amerika. Vice President Mike Pence ejo nijoro yabaye mu wibasira umukandida w'abakeba b'abademokrate ko ari mu bashyigikiye ku ingengo y'imari y'igipolisi igabanywa. Mu ijambo rye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu, yabwiye abatora ko batazigera batekana muri Amerika iyobowe na Biden. Bwana Pence yagize ati, Joe Biden avuga ko Amerika yamunzwe n'irondaruhu kandi kuyubahizwa ry'amategeko muri Amerika rikorwa harenganywa abanyamuke. Abajijwe niba ashyigikiye ko ingengo y'imari ijya mu bikorwa by'iyubahirizwa ry'amategeko igabanywa, yasubije ngo yego rwose. Ukuri guhari rero nuko mutazigera mutekana muri Amerika ya Biden. Ayo magambo Vice President Mike Pence yayavugiraga ku ngoro y'amateka yitwa Fort McHenry iri mu mujyi wa Baltimore, aho ingabo za Amerika zatsimburiye igitero cy'abakoloni b'Abongereza mu 1814 mu myaka ya mbere y'ubwigenge. Icyo gitero nicyo cyabaye umusemburo w'amagambo agize indirimbo yubahiriza igihugu ya Amerika, umwenda utamirije inyenyeri. Perezida Donald Trump na benshi mu bamushyigikiye bakunze gushinja Biden ko ashyigikiye abatangije kampanye iharanira uburenganzira bw'abirabura izwi nka Black Lives Matter, cyo kimwe n'abandi baharanira ubwisanzure basaba ko amafaranga agenerwa igipolisi ahagarara. Ibyo ariko Joe Biden abihakana yivuye inyuma. Gusa Bwana Pence yavuze ukuri mu kuvuga ko Biden hamwe n'uwo biyamamazanya senateri wa leta ya California Madame Kamala Harris bashyigikiye ko amafaranga akoreshwa n'igipolisi yagabanywa akongererwa ibindi bigo byagifasha mu rwego rwo gukumira ibyaha. Mu ntangiriro z'uku kwezi Bwana Biden yagize ati, sinifuza ko inkunga igenerwa igipolisi ihagarara. Icyo nifuza ni uko abapolisi babona amafaranga menshi mu rwego rwo gukemura ibibazo bigaragara ko bikeneye cyane gukemurwa, ku buryo baba bafite ibibashoboza gukorana neza n'abaturage. Madame Kate Bedingfield, umuyobozi wungirije ushinzwe kwamamaza Biden mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatatu, yavuze ko Bwana Pence mu ijambo rye yaranzwe no guca ku ruhande ibibazo bikomeye ahubwo akagerageza gukomeza gucamo ibice Abanyamerika. Madame Kate yatunze agatoki Pence ku kutavuga cyane kuri virusi ya corona irimo yica ibihumbi by'Abanyamerika buri cyumweru. Bwana Pence ku mugaragaro yemeye kongera kungiriza Trump muri manda ya kabiri mu gihe baba batsinze amatora. Bwana Pence yiyemeje ko we na Trump bazifatanya n'igipolisi mu gukumira icyitwa imvururu cyose kandi ko batazigera bahagarika inkunga y'igipolisi haba ubu cyangwa se n'ikindi gihe. Iyo mbaga yari imbere ya Pence yari yiganjemo abahoze mu gisirikare cya Amerika, yari yicaye ku buryo begeranye umwe ku wundi kandi ntibari bambaye udupfukamunwa nk'uko bitangwamo inama n'impuguke mu buvuzi mu rwego rwo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ubwo inama y'abarepubulikani yabaga, imvururu zishingiye ku moko zadutse mu mujyi wa Kenosha utuwe n'abagera ku 100,000 muri leta ya Wisconsin, aho ku cyumweru igipolisi cyarasiye umugabo w'umwirabura uzwi ku mazina ya Jacob Blake. Ibyo byatumye abigaragambya birara mu mihanda bamagana igipolisi ndetse n'inyubako zimwe ziratwikwa. Muri leta y'abaturanyi ya Illinois, umusore w'imyaka 17 yatawe muri yombi mu bikorwa byo kwica abigaragambya babiri no kurasa uwa gatatu. Perezida Trump na Mike Pence hamwe n'abandi benshi bafashe ijambo bagaragaje ubutegetsi bwabo nk'ubushyigikiye byimaze yubahirizwa ry'amategeko.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'ijwi rya Amerika. Ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashyigira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Umugwiza tunga komeye akongera kaba yarafise ikiganiro gikomeye kuri televiziyo muri Amerika. Donald Trump yabonwa n'abatora batari bake ko yari umuntu mushasha muri politiki gihe yahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2016, yamara babona ko akwiye guhabwa amahigwe naho benshi bibaza ko yari gutsindwa mu matora iyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Inkuru yateguwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ken Bredmeier ari Washington, mu isomerwa na mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana.
Siko byaje kugenda kuko Trump yatsinze mu matora y'umukuru w'igihugu Hillary Clinton, kandi n'ubaragarutse ashaka manda ya kabiri nka perezida ku butegetsi, aritegura kwemera guhagararira ku nshuro ya kabiri ishyaka ry'abarepublikani ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Haraba hari bishashagirana biturika mu nyubako uyu muhango uberamo. Imyaka itatu n'igice amaze ku butegetsi yasobanuwe nk'iyaranzwe n'udushya twinshi, ndetse hari n'abavuga ko bwari akajagari. Abamushyigikiye ariko bamugaragaza nk'umutegetsi uhanga udushya kandi washyize Amerika imbere y'ibindi bihugu byose. Hasigaye iminsi cumi ngo amatora azahanganisha Trump n'umudemokrate Joe Biden wigeze kuba vice perezida be. Amatora azaba tariki eshatu z'ukwezi kwa cumi na kumwe. Ku butegetsi bwa Trump habaye byinshi bikomeye birimo kubasha kwimika abacamanza babiri bagasimburana mu rukiko rw'ikirenga ari abo mu ishyaka rimwe, kuzamura ubukungu no kugabanya abashomeri ku kigero kitigeze kigerwaho mu myaka mirongo itanu ishize, no kuba yarakurikiranyweho ibyaha bishobora kumweguza akanabihanagurwaho. Abantu benshi banenga uko yitwaye mu guhangana na virusi ya korona yabonetse bwa mbere mu Bushinwa, ikaba imaze kwica abarenga ibihumbi ijana na mirongo irindwi n'icyenda kuva mu kwezi kwa gatatu, naho abakaba hafi miliyoni esheshatu bakaba bamaze kuyandura muri Amerika honyine. Trump yakunze kumvikana avuga ko virusi ya korona izarangira mu buryo bw'agatangaza nta kidasanzwe gikozwe. Abantu basaga miliyoni mirongo itanu batakaje akazi kubera virusi ya korona, ndetse ba guverineri benshi bategetse ibigo byinshi by'ubucuruzi gufunga imiryango. Amashuri yarafunzwe, abigaga basaba gukoresha iyakure bibereye iwabo, imikino irasibizwa cyangwa irasubikwa, kimwe na za resitora zategetswe guha ibyo kurya babitahana gusa. Hashize igihe kitari kinini Trump yihera itangazamakuru amakuru ajyanye na virusi ya korona, ariko kumvikana avuga ko idakanganye. Yahamagariye abakora inkingo kubyihutisha, nyamara abaganga bavuga ko urukingo rutaboneka mbere y'impera za 2021. Trump yigeze kuvuga ko umuti wa malaria witwa hydroxychloroquine ushobora kuvura virusi ya korona, ndetse ko wawukoresha buri munsi. Cyakora inzobere zo mu bihugu binyuranye zemeje ko uyu muti utavura virusi ya korona. Inzobere mu by'ubuvuzi zivuga ko mu minsi iri imbere Abanyamerika benshi bazicwa na virusi ya korona. Abandura baragabanutse ariko baracyahari. Umubare w'abatakaje imirimo bavuye kuri 14.7% mu kwezi kwa kane, babi 14.2% mu kwa karindwi. Trump yijeje ko ubukungu bugiye kongera gutumbagira mu mezi ya nyuma y'umwaka wa 2020 no mu ntangiriro za 2021. Trump anafite ikibazo gishingiye ku iyicwa ry'umwirabura George Floyd wo muri leta ya Minnesota ryasembuye imyigaragambyo y'abirabura muri Amerika. Ibi birongera urwijeje ko hazaza ha Trump muri politiki. Ibikusanywa ku bishobora kuva mu matora byerekana ko Trump azi inyuma aho amajwi arindwi n'ibice bitandatu ku ijana ugereranyije na Biden bazahatana. Kugeza ubu abaperezida babiri mu matora ya Amerika nibo batashoboye gutsindira manda ya kabiri mu myaka mirongo ine ishize. Cyakora abantu basanga bigishoboka kuko Trump yahabwaga amahirwe make ugereranyije na Hillary Clinton wari icyamamare muri politiki ariko kanamutsinda. Mu gihe yiyamamazaga yizezaga kongera kugira Amerika igihangange, ubashyize imbere kuzamura ubukungu bwayo, kandi akemeza ko azabigeraho nk'uko yabigenje muri manda arimo gusoza.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahinzwi gushika izahinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Tushuti mwese mkunda la Ijwi rya Amerika ibiganiro yote muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneye kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fatou Ali Maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi na makuru twese twateguye turi mu ngo zacu kuri mikro arikumwe na Fidele Niyongabo. Turabashimiye mwese, mugira umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika.